kubwumu gwisever kujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi igisirikare cy'igihugu cyaragize uruhara rukomeye mu byicanye bwo mu mwaka w'igimekime 1972 uri mu biro bikuru bya gisirikare mu gwisever wamenyesheje kuri uyu wa gatano ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata gufunga no kwegeranya bishwe icyo gihe Pierre Clavenda yicariye atwara uwo mu gwisever
muri ijya myaka ya 71 na 2 na 3 umushikiranganji ukwivuna bansi yari umukuru w'igihugu ivyabaye rero mu 2022 abasirikare barimwo n'intara zaciye zirongorwa n'abasirikare
provincial yahagaritse provincial yafashe biduga igitega abahagaritswe bava imwaro ruyigi cankuzo karusi bugendana batransita d'abord muri komando abanyeshuri amajana 200 kuri testament baje gutwagwa numu ofisiye avuye muri eta major
raporo ya sever yerekana ko igisirikare cy'ico gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakozeho nyabwoko ry'abahutu ishirame ryigenga ase genocide cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi sever ryoryo ribona ko uwakoze cahari we akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa ugwego rwose canke ubwoko bwose ase genocide cirimoso rigwanyeho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko ubwo rwego ruzohava rwihora muri iki gihe Emmanuel Nkurunziza atwara ase genocide cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu adomu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu harimo no kunyuruza abantu kuva mu mwaka w'2015 abahamagara nyabona kwikebuka ntibakurikiza amategeko mabi bohabwa
birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu cyo kimeneza umutekano zigipolisi polisi batahura yuko hampande ya karya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora canke bamutuma gukora bitaye kubiri n'amategeko na gateka ka muntu yagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuye abazwa kagutse twabibonye mu mwaka w'2015 igihe hari abarundi bariko bariyamiriza ibyo honyango by'ibwirizwa shingiro hariho bamwe mu basirikare bahakanye igikorwa cukurasa abantu bariko bagira imyiyerekano
umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi wewe yatangaje ko icyo gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana
abagize urwego wo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakozwe ko n'indyane uburundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu barundi bakeneye kumenya ukuri kubyashikiye uburundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu barundi bogira icyo baterereye kugira ukuri kubyabaye mu Burundi kumenyekane maze abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano
mu ndwi yahariwe abarundi baba hanze diaspora iriko hirabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igimekime 1972 no kunywanisha abarundi Perezida Ndayishimiye ahamagariye abarundi kugumya umutima munda
rero ubwa mbere no kurondera kuba stable je ndari kintu nkundo ubu mutima urabona ko abarundi bafite umutima munda kandi dufite ibintu biteye ubwo imbere yacu bugira ibintu vya severe vya biteye ubwo mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans probleme bizotubera icigwa kugira ntagira n'umwana azosubira gusamara muri kazoza je ndibuka umunsi Nze Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufite ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi ngo je ngo ndafite ubwoba ntubwo bameze gute turaganira babashe ngo ndemeye bwawe ndiko hari leta vye ikintu cy'ambere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cyakozwe nabi wabo cyangwa umuvyeyi wiwe
mu myaka itatu yeze umugwi sever kuvuga ko wazuye ibisigarira by'abantu baringa 2022 bishwe muri 72 mu kwezi kw'12 umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka kubwo bwicanye ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera kubwo bwicanye bwitwa gutyo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika